et la Diouhijoui Yamerika. Yamerika yagiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kirwanda mu Burundi mu 2010 migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda mu 2010 FM 104.3 turi kandi kuri FM 103.3 i Karongi muri Uganda mu 2010 kuri Voice of Muhabura kuri FM 88.9 Kisoro mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru wese tatu akaburungu radio yacu VOA Kaburungu kama mwiriwe neza nshuti mwese namwe bakunzi bya radio ijwi rya Amerika muri kumwe Frederic nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga mu kiganiro cyo munsi tugiye kuvuga ku isabukuru y'imyaka 60 ya kaminuza y'u Burundi rumuri ibirori byo kwigina iyo sabukuru byatanguye munsi kwa mbere bikaba bizomara yose. Kaminuza y'u Burundi rero kuva gitangura mu mwaka w'1964 yari ifite intumbero yo gutanga ubumenyi bwo ku rwego rwo hejuru kanatsinda. Ni kaminuza abanyeshuri benshi yo mu bihugu byo mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini bahurumbira. Mu iki gihe rero iyo kaminuza twese twizemo tukanayikorera twashaka kwifatanya n'abarundi bose bayizemo abayirongoye hamwe n'abarundi bose mu guhimbaza iyo sabukuru nziza. Uyu munsi rero twabatumiriye babiri mu barundi bayizemo bakanayikorera. Turi kumwe na Professeur Janine Nihirageza yigisha muri kaminuza North Eastern Illinois University. Janine Nihirageza n'umuyobozi kandi w'ibiro bizwi ku izina Center for Genocide and Human Rights Research in Africa and Diaspora. Muraho Professeur Janine Nihirageza.
Mahoro neza mushinga nae Frederic, murakoze kudutumi.
Murakome ngaho Chicago kariho kabagejeje ntikaratangura.
Katangiye parish ego mugabo twamenyereye twamenye ingene twifuka.
Ni byiza cyane rwose. Turi kumwe kandi na Professeur Leonce Ndikumana, Distinguished Professor of Economics muri kaminuza University of Massachusetts Amherst muri Leta Zunze Amerika. Ndikumana yarahoze ari umwigisha muri kaminuza ya Burundi aho mu nyuma yabaye directeur administratif et financier muri iyo kaminuza nyene. Muri aho Professeur Leonce Ndikumana.
Amahoro neza Frederic n'abari ko baratwumviriza mwese.
Namwe aho Massachusetts nibaza kwa kabeho mukanganya n'abari mu Chicago.
Ayo muri Chicago bama turusha gatoyi twehara nubakazuba kariho karaka vre.
Na ni byiza cyane rwose. Reka rero tutagure kuri wewe Professeur Leonce Ndikumana, mutubwire isabukuru ya kaminuza muzi cyane rwose, mwize ko eka mwabaye n'umutegetsi akomeye muyibaza kwiki.
Urakoze cyane. Nanje nyene ndifatanije n'abari mu Burundi kuri universite no mu gihugu cyose bariko barahimbaza isabukuru ya Université y'u Burundi. Jewe urumva ni ibintu biri ku mutima rwose, kubera muri Université narahize kuva muri 1982 gushika muri 1986 hanyuma nca ndahigisha ndongera ndumu assistant nongera ndahakora muri administration muri finance na havuye muri 90 ico gihe nari directeur administratif et financier urumva kuri jewe universite y'Urundi ni yambyaye niyo yandeze hanyuma nibaza ko ari byo nari gushobora nari nari kuba nahashitse tugafasha n'abandi guhimbaza n'umunsi uhambaye rwose
namwe madame Janine ntiyirageza n'ico kimwe mu mwarize muri iyo kaminuza iyo sabukuru mubona gute ikintu mwifuza n'iki
Murakoze cyane ewe nanjye nditwa natanije no kuri n'abandi bose universite yarenze anabireze iri kwibararera kugira ngo uwo munsi mukuru tuwiteho tuhimbaze kuko urakomeye abo yasohoye ni benshi bari mu gihugu bari hanze ibyo bakora ni benshi cyane eka n'ukuri biranejeje cyane kuri uyu munsi mukuru jye nanjye narahize kuva muri 83 hanyuma mvayo muri 87 hama muganca ndahigisha kuva muri uwo muri 88 narije muri institut pedagogique mvaho rero nza muri Amerika narose bourse yo kuza kwiga ino yego numva nahandi nanjye hanshitse ku mutima kweri universite yaraturezi turera neza ntitwareka kwishima uno munsi kubona dushoboye gushika kuri uyu munsi kubona abo yasohoye ni benshi cyane so biranejeje rwose
ni benshi cyane kuko haciye imyaka mike gusa habonetse izindi za kaminuza zigenga ariko kaminuza rumuri Burundi niyo yaba yigishije ikarera benshi cyane rwose mu nshabwengeze mu Burundi mwabivuze abari mu Burundi abari hanze mu bindi bihugu bitandukanye iyo ni kaminuza kandi yari ifite intumbero yo gutanga ubumenyi bwo ku rwego rwo hejuru byaribonekeza nuko abanyekongo benshi baza muri iyo kaminuza bagahitamo kuza kuhiga reka rero ubu nkuko amakuru atangazwa bivuga kubera ibintu byinshi byagiye biracamwo uruhagarara rwabaye muri 2015 abari mu benshi bakaba baragiye batari bake twavuga ko ari benshi baravuye mu gihugu bamwe baje kwigisha mu bindi bihugu abandi bayigisha mu bihugu bibanyi ikintu cyokorwa kugira ngo ico kibazo cy'abarimu n'ubu twumva ko kikihari kihere byogenda gute hari uburyo bwinshi bwoshoboka Professeur Leonce Ndikumana
urakoze cyane kuduha akakanya kugambira kushima kuduha akakanya ko kutuganira icyo kibazo ubagize nibaza ko umuntu yogize umuntu yogifata aravye akahise ki ka Universite y'u Burundi ingene yatanguye naho nahigeze kuko ntawo bwa ngo ni umwaka kanaka Universite yagize izo ngorane z'uko abarimu badakwiye urabona kuva Universite itangura muri 64 niho yitwa Universite officielle du Burundi ija kwitwa Universite du Burundi muri 77 niyo universite yonyine yariho nk'uko mwari barabivuze kandi ni ya universite ihakira n'abava mu bindi bihugu hanyuma icyo gihe n'igihe twe twaza muri universite yari ikiri ntoyi cyane kubera n'abana bake baheza intuze secondaire bakaza muri universite bari benshi baheza bafite amadiplome yo guca baja mu kazi bakabandanya kandi abandi nabo ntibashobora kuronka amanota akwiye kugira baje muri universite icyo gihe n'abatanguye hariho benshi batashobora guheza icyo cya mbere nibaza twoshobora Burundi bwo kwishimira ni uko ubu umwana avukiye mu Burundi aba afise chance nyinshi cyane yuko ashobora kuja muri universite ibyo ntibyariho nta byariho kuva kera twe tugikura hanyuma nicyo kimubona ubu igitigiri cy'abana bajya muri universite ni kinini cyane kubera hariho universite y'u Burundi ya leta hakaba n'amerize ya pive yatanguwe bigaca biha uburyo na abana kugira baronke ikibanza bashobora kubandaniza mu mashuri icyo nicyo nibaza ko ari cyo kintu umuntu yabanza kwishimira hanyuma rero ku byerekeye nabyo abarimu ibyo nabifata hamwe n'uburyo universite ifise kandi si university y'Uburundi gusa jewe ndaja ndatembera mu university ya atari make muri Afrika amenka yigishamwe yani kaca aja ku mu bintu by'ubushakashatsi na ma conference ni ingorane iriho muri Afrika hose yuko kukwera aba ibihugu amagovernment yageze ingufu cyane kugira ngo abana bose bashe kuja muri secondaire abaheje secondaire bashe kuja muri university byatumye yuko igitigiri cy'abanyeshuri kiyongera kurusha uburyo no kuvuga amashuri inyubakwa ama equipment laboratoire n'abarimu
hariho ukuntu abarimu nabo bogwira canke bagafatwa izindi ngingo kugira ngo icyo gitigiri kinini cy'abanyeshuri bagwiriye gihure n'abarimu bashoboye kwigisha
yego cyane nico nico nari nagira fike ko nico gituma rero ingorane rero nuko imitahe ari y'aba prive cyangwa ni ya leta budget zija muri université muri enseignement supérieur ntizakurikiranye niyongere n'ukuntu abana abanyeshuri bariko bariyongera nico gituma nibaza yuko icambere cyo kuraba n'ingene uburyo bwo kongerekana haba muri leta no muri prive kugira ngo ibibanza byongerekane abarimu bongerekane uburyo bwongerekane ibikoresho byongerekane icyo ni ikintu gihambaye rwose kuko kwigisha na karite yo kwigisha n'abashobora kwiga byose biva ku buryo byose bifata uburyo
icyo kibazo cy'uburyo turakigaruka ko ariko madame Jeanine ntihirageza nashaka namwe mubwire icyo mutubwiye ku byereke ukuntu hoba nk'inyishu icyo kibazo cy'abarimu babandanya kuba bake ugereranije n'abanyeshuri ari benshi
murakoze nukuri ahubwo umuntu abiravye abarimu ariko bo mu Burundi bobo ego mu 2015 bagiye ari benshi bari batangiye kugenda n'imbere yaho mugabo nibaza ko ikintu dukwiye kuraba ubu dufite abarundi bafite investi fite ni gukorana n'abandi muzegeranye kubera tekinoloji bavuga bati ubugirigiri bugira babiri batubwi ni ugushyira hamwe ibyo bita cooperation collaboration abantu bagakorera hamwe uyu muntu hari ibintu bya education virtuelle bakorera ku buhinga bwo ngurukana bumenyi nukuri hari ibintu byinshi bishobora kugwira umwarimu akaba ari ngaha isaha imwe mu isaha ndashobora kwigisha abanyeshuri banga 50% turi kuri espace virtuelle ku buhinga ngurukana bumenyi ndumva hari umuntu asa nk'uwari ari mu Faransa ari muri Amerika muri Canada ariho agashobora kwigisha mugabo biva kuko Burundi nabwo iyo universite nayo abarimu bariyo bashoboye kumva ko babishoboye icyo rero muri icyo gihe mbwa ikintu gikomeye cyane nibaza yuko naho Burundi gufasha ko iyo tekinoloji ikomera igafasha yuko interineti ishobora gukora iyo universite isima izogarukana byinshi cyane urumva hari aho ntibuze gusa kuri distance hari distance hari utugumye bamwe bakumye aho abandi bakuma hariya abarundi nubwo bagiye abarimu bagiye ntibari kure cyane kubera iyo tekinoloji hari ikindi nacyo iyo bari barashobora hariho benshi bifuza kuza gufasha mugabo
icyo turakeka n'ikibazo tuhava tugaruka ko mu kanya ariko nashaka imbere ya hotel ijambo umwe mu banywanyi muri radio ijwi rya Amerika prefet des etudes muraho muraho murakomeye muri hega prefet
muri kano kanya turi gisagara cya Rumonge ni mu ntara ya Rumonge nyene isanzwe ari ntara imwe igize intara zigize Burundi igihugu cyacu
murakoze reka rero mushikiriza ikibazo ushaka icyumviro duga ku ijambo turiko tuvuga kuri kaminuza y'u Burundi ihimbaza imyaka 60 imaze itanguye
murakoze cyane ndaramukije mbese nabo turiko turi kumwe turiko turambese dushikirije nibyo kaminuza y'u Burundi igiye guhimbaza imyaka 60 ibayeho ariko twaraba rero ukuntu ibikirakora ukuntu ibikorwa byayo bimeze nka twebwe abantu twahaciye muri rya kaminuza y'u Burundi turabona yuko ibintu bitera bihinduka bivanye n'impinduka igihugu cyacu kirimwo haba mu bijyanye n'ubukene haba mu bijyanye no kujya hamwe mu karere ka Afurika y'ubusereko mbese ni muri Afurika yacu rero nicyo noshikiriza nyamukuru kiriko kiracerekana yuko kaminuza yacu y'u Burundi irasubira inyuma nuko ukuntu n'abanyeshuri bariyo usanga badafise uburyo bukwiye biga umenga nta kazoza babona hari abanyeshuri benshi bariga bagaheza kaminuza bamara imyaka myinshi bicaye ni kuvuga muri rusange hari ibintu byinshi biriko biratuma kaminuza y'u Burundi yacu navuga ikirasubira inyuma haba mu bikorwa no mu kwigwa mu ngiro n'imigambi ya kaminuza y'u Burundi.
Murakoze préfet des études ku vyimvira mushikirije professeur Ndikumana Leonce mumuvuga iki ku byo kushikirijwe na préfet des études
nabanje kumbanje kumuramutsa bwa mbere na mbere aramutse nabo bari kumwe hariya bose imbere ko nishura icyo kibazo gihambaye avuze iyo ngorana avuze ihambaye nagomba subire ku kintu twariko turavuga cingene muri Univerisite y'u Burundi ikeneye kongereza abarimu urabizi twetwa igihe twari muri Univerisite y'u Burundi hariho ama programme de coopération menshi ariyo yatuma abarundi bashobora kuja kwiga bagaheza ama maîtrise yabo n'ama doctorat akagaruka kwigisha hariho coopération y'ababirigi coopération y'abadagi coopération y'abaswisse genize muri ekonomi niyo bafasha departement y'ekonomi coopération y'abongereza abanyamerika
hari nka kaminuza zishika cumi zo muri amerika zikorana na kaminuza y'u Burundi
ego hariho na bourse zatangwa na leta ya amerika niyo naje kwiga ko nibaza ko professor Janine nariyo yaje kwiga ko nayo ni benshi baje kwiga ko ibyo rero tuzakubanza gusubira kwibaza none izo programme zose ziracyariho zirabandanya hari izindi zongerekanye nibiki kuko nkuko professor Janine yabivuze ntushobora gukora wenyine wikora nashobora gushika ko ikoperasiyo internationale n'ikintu gihambaye rwose kandi bije y'u Burundi yonyine nta kundi ishobora gukwira kugira ngo ironke ibikenewe kugira ngo abana baza mu ishuri baronke abarimu babigisha baronke materiyo babigishiriza ko na equipment ni ukubanza kugurura bakaraba ingene bongereza uburyo bataraba gusa bije ya leta cyanke aba imitaya y'aba privé bari mu Burundi hanyuma kuri icyo uwo mushinga ntaheje kuvuga cerekeye indero muri universite ninge naba abanyeshuri ubona bashobora kudebukirwa kubera babona yuko abahejeje bataronka akazi icyambere na mbere navuga nuko cyane cyane guko nababwiye je ndatembera mu bihugu bya Afurika icyo singorane yo mu Burundi gusa ubu hariko haraboneka yuko uko twebwe twiga kera ugira uti ikimpanze gusa no kugira ngo ushobore kumenya ndonke diplome ntangura akazi ubu muri Afurika mu bihugu byinshi byose abana baraheza universite bikabagora kuronka akazi ni kubera iki ni kubera yuko ekonomi y'ibihugu ntiriko iraduga ku murindi ungana n'ingene abantu biyongera ibyo bakeneye biyongera sector privé ntiriko irakura bikwiye kugira ngo itange ubuzi kuko mu bihugu byose ubuzi butangwa na leta na sector privé rero leta nta kundi ishobora kuguma ntibifise uburyo kuga iguma itanga ubuzi kubahejeje bose bisaba yuko sector privé nayo yiyongera nicyo gituma ibintu bya education mundeza kubivuga ariko aravuga n'ibintu bya ekonomi ingene ekonomi ikura igafa uburyo bwo gutanga ubuzi muri education naho kandi ukaraba ingene ibyo by'abana bari kubariga bibafasha kugira ngo baje kuri Marseille du travail bafite ubuhinga nko mu Burundi par exemple nukuraba uti mbe umwana ari pariga muri université baramuha akaje kugira ngo yimenyereze arabe ko muri Marseille du travail cyo bazomwe mu bindi bihugu
icyo ni kibazo gihambaye cyane rwose
ibyo bigirwa na mu byo bita internship ari do stage no kubwira yuko twe nka muri university muri Massachusetts muri department of economy abana bindiye muri September icambere muko turako turabwira makuru bazofata icyo tubabwira cyambere no kwitegura kuzogira massage muci meme pendant le sommet kuko turabwira tuti ni waheza wize makuru gusa atazi evidence ya stage wagize nta kazi kezo zoronga rero mu Burundi no kuraba ngene université ikorana na secteur privé na gouvernement kugira ngo bagire ico bita formation professionnalisante kugira ngo abana baheze bafise ubuhinga bwo kujya gukora akazi bwo kwikorera ibyabo kuko abana kenshi abantu bavuga ngo abana ngo kubera akazi kabuze ngo nibaje gukora ibyo wabo none utabigisha ibyo utabahaye ubyo kugira bamenye ngene
bagutangura entreprise n'ikibazo cyo gutangura ama entreprise umuntu atezwa kubazi ubuhinga bwo gutanguza entreprise cyangwa kwikorera utwiwe hariho amateori menshi hariho ubuhinga bwinshi bashobora kwiga mu ishuri ariko ntibashobora kuca batangura ngo batangure kugira kwishigira imitahe kandi nubwo buhinga batarabwiga neza batarabunonosora. Madame Janine mukanya gato cyane rwose ibishikirijwe na préfet des études avuga ibibazo bihambaye cyane rwose ubumenyi bwasubiye inyuma eka n'abanyeshuri baheza ntibaronke aho bisumamwo aho bakora mukanya gato.
Murakoze cyane. Nuko ndashimye ikibazo préfet des études abajije ni gikomeye. Umgambe ntabwo kuvuga kuri icyo kintu nshaka kwica icyo umushinga ntare wose ashyitseko cy'uko abanyeshuri mu kurera abanyeshuri mu kwigisha abanyeshuri amazina yigisha abanyeshuri ntiyumva ahantu hamwe gusa muri leta nicyo gituma amaporutinite uburyo bwo kugira ngo abanyeshuri baronke bakimwe bakiko bariga bugwira abonetse uburyo amahera yo gushyira muri ya maprogramu y'abashoboye kuyakuza kuyabwiza rero mvuze nino muri amerika mu mainivesite menshi vy'amanyisi yose hari ikintu n'amashuri yitwa kora ya leta hariho aya amahera ya leta aza muga hariho niyo bita aya fondasiyo rero irakura rwose izamo amahera menshi baragenda bagasaba mu wiza chunga bakagusaba ahantu henshi cyane aho usanga kenshi fondasiyo isa amahera rutayo leta ishyira muri iyo yunivesiti rero nukubwiye iki nubwo ni kugura uburyo mu mutwe umuntu utagirira agahindura ingene umuntu akora bagatangura kurondera amahera yo kuza muri izo fondo muri iyo fondasiyo ikora amparalele n'amahera ava muri leta kugira ngo aje muri iyo yunivesiti icyo ni icya mbere numva amahera agwiriye abanyeshuri ibyo mwarimushyitse ko bya stage by'amastage by'andi maprogramu nyuma yo gutegura abanyeshuri ngo bagire ubuhinga bukomeye ayo aca bikunda ubwo buryo budabonetse hejuru muri iyo shuri bizogora kugira ngo n'umuntu ashobore gufasha aho icya kabiri twebwe tukira abakenya ngiha twari nk'ibihumbi bibiri mu Burundi bwose twari muri university twabona ko leta ari leta mbyeyi dusohotse leta ibifite akazi kacu ubu rero ni ugutegura abanyeshuri bose bakiriyo bakaba bazi yuko basohotse amaso ntibayaraba kuri leta cyane cyane mugabo bayarabe kandi icyo cyiciro nyine cy'amasitaje azamo.
Icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza radiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Izere Gadson muraho. Gadsana woja ahantu hatari induru ndumva hari induru nyinshi muratwumva telefone ya Gadsana ntimeze neza reka turamugaruka ko tugarutse rero ku kibazo cy'uburyo mwese mwahuriye ko Professor Leonce Ndikumana nk'uko mwabibuze gufashanya n'ibindi bihugu n'ikintu gihambaye cyane rwose ni kanuruhara rw'abahoze ari aba nyeshuri muri kaminuza y'Burundi uwo babigisha nk'andi hantu nuruhara ruhambaye cyane gose ikintu uruhara rw'abarundi bize muri kaminuza bafise uburyo bwo kuja kwigisha mu Burundi goba uruhe abo digisha bo korana gute eka bakashira imbere kaminuza yabo ikaraba ukuntu yokorana n'ibihugu na kaminuza zo mu bihugu barimwo na mareta barimwo ni kaminuza kenshi na kenshi usanga zifise uburyo haravugwa ibibazo by'ibitabo haravugwa ibibazo by'abigisha ibyo byose ni ibintu bishoboka bishobora gutorerwa inyishu kaminuza ya Burundi ikonye n'izo kaminuza uruhara rw'aba professeur nkamwebwe go bankuruhe Leonce Ndikumana
urakoze neza kumba ico kibazo kingene abarundi bari hanze boshobora gufasha mu university y'u Burundi mugabo imbere yuko ndacishurangira nagira subire sigikire icyumviro professeur Jean Ndavuze kingene university ishobora kurondera uburyo hanze ya leta uravye mu ma university yino na ma university ya leta usanga hafi y'igice 50% ya budget university college ava mu mahera baronka y'abagiraneza urabyumva
ariko ntabakiri bo bushyana Leonce abagira neza kenshi na kenshi n'abantu ngaha nko muri Amerika afite amahera menshi bashobora guha kaminuza bizemwo nk'amamiliyoni ijana y'amadolari icyo byo bintu ntivyoshoboka mu Burundi
oya ntibyo ivuze ndakubwire amahera ayo ibyo 50% ndakubwira menshi n'abantu batanga amahera individuel make twebye duha aho twize urumva ko ibyo ndabizi narabaye duwaye wa departement twaye dufite lisi y'abana bose bize muri abantu bose baheje muri departement ningene twabandikira bagatanga ntibatanga amamiliyoni la majorite batanga amahera abayabaye none nk'ubu ndokubaza mu Burundi universite irafite lisi y'abantu bizeho irabakontakta ikababwira ibisubira muri universite kugira ngo bazimire boyifasha
ivyo bintu nibaza ko bitaraba
mu Burundi ifise liste y'abantu bizeho babatumira iminsi yose mu byo bari koragira bakababwira ati ngiye imigambi dufise mbe mwo dufasha gute uravye muri universite abantu bize bari mu nzego zose hari habakora utwabo hari habi abakora muri leta hari habategetse none bose ndibize muri universite ibyo byo kwibaza rero ngurindira yuko urongera abamiliyarderi ngo nibaza gufasha universite sivyo ango isoro digwirira bwambe
icyo ni kimbiro cyiza nibaza ko abatetse bakaminuza kwiku utega amatwi
hanyuma rero icyo wari uvuze nacyo cy'abarundi bari hanze ngene boshaka gufasha nibijya professeur Jani yavuze ati umuntu arashaka gufasha mu bintu by'ukwigisha ubushakashatsi nibiki atabanje kuba ari kuri mu Burundi ahari hose arashaka gufasha jewe ndashaka kubwira yuko hari ama university nigishamwe muri Afrika ndotama muri Cote d'Ivoire hamwe ndagenda nkigisha ariyo ndi ahani nkigisha nicaye ngaha bisaba rero yuko ubwa mbere na mbere iyo university ibitegura neza ikarondera abo bantu bari disposed kwigisha igashira uburyo hamwe kwerekeye cyane cyane technology mugabo kubivyo bya technology cyo ndovuga nuko mu Burundi burya ibyo bintu bizabiriho kubera mu Burundi hariho icyo bita fibre optique na BBS baradi ngene babikora ufise iyo connection internet inyaruka nta kuntu dashobora kugira gufata gukoresha abarundi bari hanze baba barundi naho batabarundi cyangwa abandi bose bakaza bagashobora kwigisha bagashobora kugira amakonferensi bagashobora kugira gukoca abanyeshuri batarinze kuza mu Burundi icyo imbere y'uko nteza kuri icyo kintu rero ni ikintu nacyo kigifise niwanse umuntu ataza kugira dushobora kwibaza yuko departement universite ishobora gukura ikonta ku bantu bari hanze kubera enseignement si gutanga kuru gusa enseignement bisaba ibintu bya supervision z'uko cabana bariko barandika amateze n'ama memoir ibyo rero utakufisa abantu bari surplus nico gituma tutaguma dusubira kuri cya kintu cuko université gouvernement du Burundi na secteur privé bo gerageza kushira boshira bagashira umutwe hamwe bakumvira bakaraba ngene bosora kubanda kongereza abantu baje kwiga hanze abantu baje kugira ama maîtrise abantu baje kugira ama doctorat kugira bagaruke kwigira kuko université du Burundi kuko ndabisubiremo gishura gukonda ku bantu bari hanze gusa
yego kimbere kiza imbere yuko tubaha ijambo madame Jardine kugira mu mugiye ico muze kuri ico kibazo twashaka duhe ijambo umunywanyi wacu Aron Sengimana muri aha muri komeye
cyane amahoro
muri hega Sengimana
kandi mu Burundi mu gisagara cya Bujumbura
ni byiza cyane ko se murafite ikibazo murafite icyumviro
ariko hama nanjye nariko ndakurikirana ikiganiro cyanyu
urashaka kujya ahantu hari urwa muruke urashaka kujya ahantu hari urwa muruke igira kure ja kure y'ugwamo turi urugwamo gwinshi cyane gose reka turaguhamagara mukanya reka tuje ko turafite ubundi munywanyi ijwi rya Amerika reka tuje kwa Jean Bosco nimbona muraho
muraho
turakomeye muri hega Jean Bosco
turakomeye je kwa Jean Bosco nerere ikitari
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo cyangwa icyumviro turi ko tuvuga kuri kaminuza y'u Burundi iri kwihimbaza imyaka 60 iheze itanguye turi kumwe n'abigisha ba komakomeye ba nize buri yo kaminuza duga ku ijambo ikibazo icyumviro
njyewe ni icyumviro cyanjye
yego
n'umuntu navukiye i Burundi nuko mbabazwa no kubona dufite kaminuza nkuru ariko nkabona abana benshi bifuza kuza kwiga mu zindi kaminuza zo hanze y'igihugu cyane cyane mu Rwanda naho mperereye nkabona abarundi benshi baba banyotiwe no kubaboza kuhava mu bumenyi ntatekereza ndetse rebe kaminuza yacu yabuze iki kugira nate igira ubumenyi nk'ubwo izindi kaminuza ziba zifite cyane cyo cyimbire cyane
mbona kirimo n'ikibazo murakoze Jean Bosco nimboda professeur Janine Mihirageza kera turi muri iyo universite n'imbere yacu abantu benshi bava mu bihugu bitandukanye warabona ko bahurumbira kwiga muri kaminuza y'u Burundi aho bahahindutse iki nkuko umushyira ntahe Jean Bosco yibajije
urakoze cyane umushinga ntahe Jean Bosco icyo kibazo mubajije nacyo no kuri kirakomeye nikigezwe ko ubu bujya ibihugu byose biraca mu ngorane muga Burundi ni ukuri ibyabushikiye mu myaka nka 40 iheze ubwicanyi bucamwo ingorane zindi zicamwo mwumva igihugu coshobora kugira ngo kigeze kigatunga ibindi byose gute mugabo aho twari hashitse siho tuguma icyo igihugu cyacu rero ntuje mushaye Jean Bosco cyaciye muri VH ku buryo university nayo yaciye abanyeshuri na universite yose ubundi bwaciyemo bwaciye bishikira na universite nishoye kuronka ibikwiye nicyo gituma abanyeshuri benshi ubuye bacirukira hanje mugabo ubu hongera ibintu bihinduka ingene biyorganize ingene barondeye amafaranga ingene abanyeshuri biga ni ukuri badasubira kutugarukira nkuko dubagitari kera nkuko twiganye n'abo mu Rwanda twiganye n'abo muri Congo nkuko umushinga na Frederic yabivuze bityo tuzasubira tugaruke hahandi kandi tunarenje mukabo ubu nuko tugenda ibintu niko ubuzima bumeje twaja hasi twaja hejuru ariko ubu ni ukuri ni gushimikira cyane kugira ngo kuraba igene dutere imbere ingene universite yacu itere imbere iterekeza amaso gusa kuri leta mugabo hari abandi bandi impande hari amahera yinjira ni ukuri ibyo nibyo twiye gushimikira ko bw' abanyeshuri basubire kwizera universite yacu
ego be tukiri kuri wenyine ikibazo nabajije professeur Leonce Ndikumana ababigisha nkamwe mwigisha muri kaminuza zo hanze muri leta z'ubumwe za Amerika n'ahandi mumenyereye ibyerekeye ivyigwa uruhara rwanyu rwa buruhe kugira ngo mufashe mu kiyo mu kibazo cy'ubukene cyanki abigisha badakwiye.
Murakoze cyane. Ikambere nushimikira ko nuko district uko university yene iremye yonyine yaba university yose hagati yose hamwe department zayo ama abarimu bonyene yuko bumvi yumva buba kukuntu bashiramo ugushira ugufashanya ndani mu gihugu no gufashanya hanze n'ukuri urabye abantu bari hanze bitwuja kuja gufasha bipfuza gufasha bari kure bari imbere mu gihugu ni benshi mugabo nta masirite nta kuntu ntibarategurwa nibibiza gutegurwa ku buryo kandi bita n'ibisaba byinshi n'ukuri nk'uko mushingana nayo rero nseko arabivuga ntibikaba hariho nyezo fibre optique zituma interineti ikomera dutangurire aho nyine hanyuma hakarumva nyinshi jewe aho nigisha n'ukuri ntegura abarimu baja ku kandi chef wa departement kandi ntegura abarimu baja kwigisha icyongereza icyo ni ikintu mbona abanyeshuri benshi bubakeneye bifuza banyandikira bandikira n'abandi barimu bose n'abandi bose bari muri amerika tidufashe kwiga icyongereza dusesaba nk'uko ntuze yavuze umushanaye ni wose yavuze ati iby'amastaje ni ikintu gikwiza gukomererwa ubu ushobora kwigisha icyongereza kuri interineti aba banyeshuri banje bagakorana n'abanyeshuri mu yunivesiti y'i Burundi ugasanga baragize pratike ibintu bya conversation week urumva ibintu twiza kwimvura ibintu binini kugira ngo tugire icyo dushyitse umuntu azarahindura kamwe kamwe buke buke aduga umwana ngo ntavuka ngo arare yuzuye ngo baraguye hasi mugabo ubu ni uguhaguruka tugatangwa kongera ingene dufashanya ni ukuri hano abarimu bifuza gufasha benshi cyane.
Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza irangiye nk'ijwi ry'Amerika. Turi kumwe na Eda Theophile Mugabo Gakuzu, muraho?
Yego, mukomere, murakomeye.
Turakomeye. Murafite ikibazo? Murafite icyumviro? Duga ku ijambo.
Nabashimiye kamanze mbashimire.
Yego.
Ariko noneho ndabanagira icyo kuvugaho. Ni byiza kubona universite bakora anniversaire yayo, ariko ikibazo cya Afurika usange zisini ibihugu byayo nyine ngubuto urabona abantu bose barimo bararwanira kuza kwigira hanze y'ibihugu byabo ndibise ku nyungu z'amashuri yabo y'ibihugu byabo ngo babihe agaciro, wowe tugasaba noneho ko ibihugu bya Afurika byashyira hamwe bakaorganiza amashuri yabo neza ntihagire umuntu uza kwigira hanze, n'abari hanze b'abanyafurika bakaza bagafasha abana babo b'abanyagihugu kuko nibo bagomba kubaka igihugu cy'ejo hazaza, aboneka abaperezida abaminisitire tutitaye ku gihanze bagira ngo aho kandi mu barimu ba dokutere abize amashuri maremare bajye bafasha ibihugu byabo batibanze ku gihanze. Murakoze
Theophile Mugabo. Reka icyo cyimbero cyawe tugihe Professeur Leonce Ndikumana agira icyo akivuze ko.
Urakoze rwose, ndamutahije nawe nyene wabajije ikibazo cyiza cyane. Ni kibandanya muri kimwe ntuze mushinga ntahe Jean Bosco yari yabajije yuko abana b'u Burundi basigaye baza kwiga hanze cyane. Icya mbere nagomba kuvuga ni uko kugira kubona abana bajya kwiga hanze siyo ngorane, kuko njye nigisha ngaha muri Amerika mu ishuri, ninjiye mu ishuri hamwe abana bavuye hose, Abashinwa, Abajapone, Abafaransa, Abongereza n'ibiki, ibisanzwe mu gihugu cyose abana baraja kwiga, bamwe bariga mu Burundi iwabo abandi bakiga hanze. Mugabo icyo bashaka kuba ni uko ngira babona igitigiri cy'abaza kwiga hanze kiguma kicyongerekana, bakibaza ati mbene ukubera mu Burundi atazanza bikwiye biriho, canke abana babona yuko baboronka inyungu bagiye hanze. Ubwa mbere na mbere kujya kwiga hanze ntishobora kuba inyishu, kuko bose ntibashobora kujya kwiga hanze, ntibashobora kuronka uburyo nibaza rero yuko bigaruka kuri imwe twariko turavuga ingene twoha Universite z'Uburundi ayaba ijya public cyanke ijya ya leta cyanke izindi prive zo gira inguvu kugira ngo zironke uburyo bwo kubaka ibibanza bikwiye bikuzana ibikoresho bikwiye byukuzana abarimu bakwiye nibica bituma rero bimwe twavuga bati mbega uravye ingene universite iri finance amahera yayo avahe niba universite izoguma irindirira umutabije ya leta gusa ibi turiko turavuga byose ntibishoboka bisaba yuko batiza kwiyumvira ubuhinga bushasha bwo kurondera mwaye do finansma ubuhinga uburyo bwo kuzana amafaranga imitahe muri universite icya kabiri nibyo twavuze yuko basa kuraba ingene bukoresha uburyo bwose buri hanze expertise yose iri hanze yabi y'abarundi tanke y'abanyamahanga bashora kuza bakigisha baje mu Burundi cyangwa kandi bakongera bakigisha batari mu Burundi hensi mu university je ayo nkayo nkoramwo usanga afite amaprogramu y'ukuzana abantu bo hanze baza kwigisha muci urabona muri Europe no muri America muci guhera mu kwa gatandatu kugeza ku munani abanyeshuri abarimu bari mu ikonje ugize programme yuko abana bazo bari kuri campus guhera mu gatandatu ku kwa munani ushobora gukoresha abantu benshi bavuye hanze bisaba programme de cooperation ngere mwumvikana nabo bantu canke na ma universite kugira ngo bazoze barungikira abarimu baza kwigisha mugango kabandanya mvuga ndi icambere gihambaye no kurondera amakoperasiyo nyingene aba asistamo muri universite y'Burundi baje kugira ama maîtrise n'ama doctora hanze kuko ntituzobandanya tudepanda tuzera inze ngo niko uburundi buzoteza imbere universite yacu
icyo kibazo cyo gukorana n'ayandi makaminuza yo hanze ni kibazo gihambaye cyane rwose ni kibazo cyari gikomeye na kaminuza y'u Burundi isani yaravyiteguriye nk'uko mubizi urazi kwifise amazu atandukanye hirya no hino mu gisagara hagati aho kenshi na kenshi ayo mazu yabamwe nk'abaje gutanga inyigisho mu kiringo gitoyi abarimu bavuye hanze nibaza ko ico kintu kibandanya ariko ico kibazo turakigaruka ko ariko nashaka ngaruke kuri madame Janine ntihirageza tubwire cyane cyane ku buvyo wa yaciye ku mayange avuga ko hariho uburyo bwo kugabanya ikibazo cy'ubukene bw'abarimu mu gukoresha inyigisho ngurukana bumenyi ibintu bica online cyanke mu gihe internet ikora neza nagira mu tubwire neza musubire mu dushikirize icyo cyumviro
murakoze cyane ekome donc kintu nariko ndavuga kuri ibyo nuko gukorana kobera ku nini vonyeshi umuntu donc universite hari ama partenariat na universite ama departement nyene kuri nivo yazo n'abarimu nk'uko umushinganahero wose yavuze kare ugushakashaka abarimu bagakorana bagati bashiramo abanyeshuri nk'uje nkanye n'umwarimu ariko universite akaba umunyeshuri wanje n'umunyeshuri wo muri universite tukaba tubagira groupe y'abantu nure uwo mugwi wa bane ugashaka kurondera imfashanyo hanze ugasanga turakoranye ugushakashaka aho ni ku nivo y'abarimu nivo ya departement hariho ama departement y'icyongereza hanaka departement ya ekonomi ya iki ugasanga bagize ama jumelage ugasanga barasangira ubumenyi bagasangira n'ibikoresho nuze university yose hamwe yo yurumvaho ama conference biki hari byinshi n'ukuri umuntu ashaka gukora hagiye umuntu yishyize n'icyo kintu cyo gukora cyo gusangira gukorana n'abandi bantu iki ndangira cyo kugikomeye nibaza ko vrema cyoroshye gushiraho kuko hajya hari aho tuvuga tukavuga n'ibintu biremereye bigoye gushira hamwe oya ikintu cyitwa mu cyongereza cyitwa mentorship icyo gufasha umuntu akuze agafasha uwo yasohotse agafasha umunyeshuri akiriye muri iyo university usanga bituma uwo munyeshuri aba encourage ashobora kumabandanya akamuga ngo akuze akamwigisha ubuhinga uburyo bwo kwibeshaho uburyo bwo kurushakashaka ama resources ikintu cyitwa mentorship ni ikintu cyoroshye gushiraho
kandi tufasha ikintu nuze mushinga nayo wose kaya avuga ati ndee Burundi urafite liste y'abasorotisha bayo bari hehe esko baravugana kenshi nk'ubu uye kuri uyu munsi mukuru hambaye kuri kuri semaine uruhushya rwo guhimbazwa umunsi mukuru w'imyaka 60 university maze mbega abantu baje boboneka bocha bahugu batuma bagira uburyo bwo gukorana ubugwinyiza ni muri icyo gihe babatumiye baje kubona abo bana baje kubona abo barimo ibintu nka benyine nimugaba n'ukuri ikintu benshi mukiri kuri icyo kintu cyo gufata uwukuze n'umunyeshuri uwasohotse n'umunyeshuri akihari bakabashyira hamwe bakafasha
icyumviro cyiza cyane rwose tumibutse nshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviza radio y'ijwi rya Amerika turi kumwe na Silas Ndwayo muraho Silas mwatwumva reka tuvugaruke kuri Professor Leonce andi kumana ndabona telefone ya Silas Ndwayo itameze neza mwavuze ikibazo gikomeye cyane rwose cy'uko nka kaminuza y'u Burundi cyangwa u Burundi bwoza burarungika abanyeshuri bahejeje cyangwa bari batangiye gukora bakarungika muri programme za maîtrise na doctorat ibyo bikafasha rero mu buryo bwinshi cyane rwose kuko abo bahava bagatahuka mu gihugu bakigisha ikabana gafasha abanyeshuri kwandika ibyo bita memoire igitabo cyo guheza cyo gusozera amashuri cyimvira umutangane kihe ibintu byifashe gute turazi ko muri kera muri kahise hari habaje mu Faransa mu Bubiligi mu bihugu by'u Buraya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubu ibintu igitigiri cy'abarimu warungikwa ni benshi muri kiye canke cyaragabanutse
urakoze cyane icyo kintu cy'uko leta universite ama universite prive nyene yokora hamwe kugira ngo yongereze igitigiri cy'abarundi baje kwiga hanze kugira bazogaruke kwigisha kirahambaye cyane niko universite itera imbere ndoshaka kugira ngo ubu hagenda abagenda ni benshi kurusha abagenda kera mugabo icyo nzi nuko akeneye kugenda benshi kurusha abagenda kera kubera universite yiyongerekanye nago mvuge kuri icyo kintu hariho reforme yabaye ati imyaka itari mike yatumye mu Burundi baja muri systeme y'ibihugu bikora byorganiza ntuze universite yuko abana biga imyaka itatu bakaronka bakaloreya bagaca bashobora ushaka abandanya ntuze lisansi abambe maîtrise akacabona kurusha muri universite muri doctorat rero icyo ki iyo systeme ni nziza kubera urumva biri muri bya bimwe byatuma ntuze abanyeshuri za muri universite bashobora kuba benshi mugabo kugira ngo abo barundi bashaka kujya kwiga hanze bashobora kwitegura kugira ngo bazokwemererwe mu mashuri yo hanze bisaba yuko babahe visa bisaba yuko bobanza guheza programme za maîtrise mu Burundi cyangwa muri region zo muri Afrika kuko umwana ahejeje imyaka itatu gusa nkubu akagira ati ngiranze gusaba kwiyandikisha muri maîtrise muri Amerika bavuga ko babona kutaburaheza sikre ya mbere kuko sikre ya mbere baharura imyaka ine ngo muri Afrika decide ugize back iyo myaka itatu ucugire uwundi mwaka umwe bita honors nicyo gituma nibaza ko mu Burundi ziba byiza baba bagwije amaprogramme ya maîtrise cyangwa amemta bakarondera uburyo bwo kurungika abana baheje ma back kugira ngo bagire ama maîtrise hajya muri region hafi bitazimbye kuko hageze ko basaba admission mu madoktora cyangwa maîtrise yo hanze biraborohera kuko bafite baze ikomeye rwose ibyo birakenewe rwose kuko ikindi nuko tworaba nukuraba ingene abana bahejeje ama back bagiye mu maîtrise bo kwiga cyane icyongereza kugira ngo ama option y'aho bazoza gusaba kugira babandanye ntihabe mu Bufaransa no mu Bubiligi gusa bashobora kujya kwiga no mu cyongereza ubu hoho mu Burundi urazi ko abana biga icyongereza guhera muri primaire gushyira muri secondaire no muri université nukuraba rero ingene icyongereza gitsimbatazwa kabisa bageze muri universite bakaciga cyinshi gose kugira ngo umwana hageze kwatora kuja muri maîtrise abazi ko ashobora gutora mu Burundi agatora muri Kenya muri Afrique du Sud azi neza yuko atangorane y'icyongereza afite icyo kirahambaye cyane kugira ngo u Burundi buzogire nabwo abarimu bakwiye bize mu ndimi zose haba mu Faransa haba mu cyongereza bagaruka kwigisha.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumurandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika. Turi kumwe na Esdras Irankunda, muraho.
Alo,
uratwumva Esdras?
Ni meza.
Yego, muri hehe? Uri hehe? Duga ku ijambo, ikibazo cy'imvira.
Hamna shida. Mnataka mnyameni?
Mu Kirundi, turi ko tuvuga Kirundi. Esdras, reka turaguhamagara mu kanya.
Okay, ndabumva.
Uratumva, duga ku ijambo rero ikibazo cy'imvuye.
So we can speak English if
you... Oya, dushaka ikirundi ngaha, tuko tuvuga ikirundi.
It is the voice of America.
Vuga mu Kirundi, tuko tuvuga mu Kirundi, ijwi rya Amerika. Urafite ikibazo, urafite icyumviro? Reka turakugarukaho mu kanya, ndabona telefone yawe tutumvikana neza, uri kuvuga icyongereza n'igiswahili kandi turi kutuvuga mu Kirundi. Tugarutse kuri mwebwe Madame Janine Ntirageza, nagomba ndabaza ikibazo gihambaye cyane rwose kiri mu bibazo amakaminuza menshi mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere biba bifise ikibazo cy'ibitabo eka na za ordinateur. Hari uburyo bw'uko habaye cooperation hagati ya Université y'u Burundi na za kaminuza z'ibindi bihugu. Hari uburyo za kaminuza zishobora gutanga ibitabo, turazi ko ngaha mu kaminuza ibitabo by'amari byinshi eka n'ubundi buhinga za ordinateur. Ikintu cyashoboka ni iki?
Murakoze cyane. Ibintu by'ibitabo ni ikintu gikomeye kandi kibone kino cyane n'ukuri. Ibitabo usanga n'imiryango ndetse na university ubu nyine mvuga nti mumpe ibitabo nshobora kurunka mu Burundi bica biboneka n'ingoga kuma nivo yose kuva muri primaire secondaire kushika ku university. Hari ibitabo byinshi bareka ko baronka byinshi bakaca umwaka wose hajya amaedition bajya bahinda amaedition ibitabo baterera ngaho ugasanga bandanje n'ibindi. Ibyo rero byoshoboka dushoboye gukorana nk'akarorero ambasade ikaca ariyo ibirungika abantu bazobitanga mbwa nyine bishikira abanyeshuri bacu bizova kuri kubarundi. Iyo niyo rero konseba inayo y'u Burundi ambasade ibirungika ni ukuri byo babyica cyane ibyo bitabo ryo ngo bakiricaje twe twabyegeranye abandaje abantu benshi mu isi yose ni ukuri bo kwegeranya ibitabo bigashikira u Burundi mugabo ni ukuraba nabo yene bo gerageza amambasade akaja ari yungunganya akashobora kubirungika ni ukuri. Ejo bundi n'umuntu nabaje umunyeshuri twe aba twigisha ituguma turabagumya rwose ko niba dufasha mu byo twara ntitubareka ngo bagende turagumana amanurashi niwe navuye mbe nk'umuntu arunde ibitabo ati ubona hari icyo mufite ati yo wacu mbarira ati ncaniruka ati ncanda kwegeranirira mugabo muri icyo gihe sinashobora kugira ngo tubyegeranye kuko nta kubirungika ukubirikane uvuga ambasade bishoboye ikatubarira twebwe ni ukuri twashobora kubikoramo jewe personelma ndabiye volontariya nkabyegeranye kubera abanyeshuri bacu bajye bararonka ku mwaka ibitabo ibyo biracyari mu Burundi hariho benshi babigira hariho abo muri Kenya abagenzi bo muri Kenya usanga babigira uko nyine
ambasade kati bafasha kubirungika. Professor Hadewonse Ndikumana, ikibazo cy'ibitabo ni ikibazo gihambaye nk'uko twabivuze, cyo mwukunganira Madame Janine ku byerekeye ukuntu Abarundi cyane cyane mwebwe muri za kaminuza muza murafasha kugira ngo kaminuza y'u Burundi ironke ibitabo byose yo bikeneye, kandi ubundi buryo harimo za ordinateur n'ibindi, ibintu byogenda gute, icokorwa n'ikihe?
Ibyo Profesor Janine avuze ni byo yuko ibitabo amaordinateur ibindi byose birashobora kuboneka ari uko ariho programme itomoye y'ingene bishyika mu Burundi kuko abashobora kuguha ibitabo amashuri ashobora kuyabiguha amabibliotheque mugabo biragoye urazi ko bizinze kurunga ibintu birungitse ubwawe mugabo nkuba hariho programme yo kubikorakoranya bakabyegeranya bikagira rimwe bigiriye birungikiwe hamwe nibaza ko bishobora kuzimbuka kandi urumva birungitswe na ambassade par exemple biba bifite ama exoneration hariya nta ngorane yuko ingene byinjira n'ibikitusa nibaza ko ubu birashobora kuboneka ari uko muri mu Burundi bagize programme itomoye ingene bazaba bakorana na ambassade hanyuma umuntu akacabaza bakacabaza abarundi aho bari hose bakagira ibintu byo kubyegeranya ikindi cyofasha nuko urabona ubu ngamba bibliotheque kenshi bijyanye n'iyabagira si iri kuyaduga sihugura ibitabo bijya ibyo by'impapuro fizike ni ibyo kugira amabonoma ku majurno ku bitabo barashobora kuronka elektroniki ma nk'ubu nsabye igitabo muri universite ndatanga ndahitamo yuko banukira igitabo fizike cyangwa bakandukira igitabo elektroniki ishobora gusoma ku mashini urumva rero nko muri Afurika mu Burundi izo universite zigize cooperation n'ama universite yino barashobora guca babaha ayo magse kuri kuma version elektroniki bikaca byoroha yuko abanyeshuri abarimu mu Burundi bashobora kugira akise kuri izo dokima bica bisaba rero yuko baraba neza yuko akise kuri internet yabo ari for kuko navuze iyo ntiyateza kuba ingorane kuko BBS nikikora kandi bikora neza baca badetermina ntuze debi bashaka kugira ngo bishobore gusomeka neza
Madame Janine Hiragiza mu gusozera ikintu mwifurije kaminuza y'u Burundi muri iri minsi iriko irahimbaza isabukuru y'imyaka 56 n'igihe ibi
murakoze ewe n'ukuri yari bigeze kubisagara imeze neza cyane universite yacu koko yari imvyeyi yabyaye benshi cyane babyara neza twaragiye mu masanganya mugabo cyane cyane kandi hari ibyiza byabaye abana babaye barabagwiriye turatera imbere tufite abanyeshuri benshi cyane ibyo ni byiza rwose ubu rero ni ukuraba ingene abanyeshuri benshi yuko n'amarisosa yabo agwira ibyo twaganiriye uno munsi ni ukuri byerekana yuko bishoboka abantu bashize hamwe abyumva rero ni ugusubira kwihesha agaciro icyo nicyo nifuriza u Burundi na universite y'u Burundi kwihesha agaciro mu byo ukuntu dukorana mu kuntu twishyira mu bandi mu bindi bihugu mu zindi universite tukimenyekanisha mu kuntu tuguma tuzi abo turiko abayiforoma bize muri universite iyo bari tukagumana ayo manorasiyo n'abo yabyaye abo yareze ikagumiza aho bari kandi akaribo basubira akayifasha nuko ndeye kuza gutera imbere kwisubira kwihesha agaciro
reka murakoze reka duhe n'akanya Professor Leon Sendikumana nawe nyene agire icyo avuze ku bijyanye n'indwi kaminuza y'u Burundi iriko irahimbaza isabukuru y'imyaka 60
yego urakoze cyane cyane gushimira ngene waduhaye aka kanya ko tuganire nk'uko navuze ubwa mbere kubera twaretswe na universite biraturyohera cyane kubona iriko irahimbaza isabukuru yayo imyaka 60 tukasaba yuko tukayisabira yuko ijya imbere ikomeye ku muzinga irera abana b'u Burundi n'abandi nabo mu bindi bihugu byose icyo je nipfuza ni uko abatwara universite y'u Burundi na universite zose bokugurura amaso bakaraba hakurya y'umwonga bakaraba ibiri hakurya y'umwonga mvuga hanze y'u Burundi bakaraba ibi uburyo ingene bogira imigenderanire n'ama universite n'ama cooperative n'ibindi byose hanyuma no mu Burundi bakaraba ingene abarundi ingene bofasha universite y'u Burundi
yego me ndabona kanikagiye akanya karagiye na gushimire cyane rwose professeur Leonce Ndikumana ndagushimiye nawe madame Janine Ndiragiza ndashimiye na ingenieur yadufashe mu bwizuma nkabashimiye cyane rwose Nadia Taha yadufashe gushira hamwe ikiganiro ndabashimiye namwe nshuti mwese mwaduteze amatwi ndabifurije kandi umugoroba mwiza mungire amahoro aho muri hose.